Yeni radyo İzmir Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fide Niyongabo amwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru tubabateguriye kandi tubashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Uyu ni umunsi ugira icyenda mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Bamwe mu bakandida bafise iyihe migambi.
Se ni nifata ibintu mu buryo se ni nitunganye ibyo twabasabye mu bazu y'amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose.
Uyo ni Gaston Sindimwo, umukandida w'umugambwe Iprona.
Ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge, aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye, aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikore bitwabo.
Uyo nawe ni Dieudonne Nahimana, umukandida yigenga. Mu Rwanda barimo imbuto mu kiyaya cya Bugarama n'amasekiteri agikikije mu karere ka Rusizi baridogera igihombo bategwa hamwe no kubura isoko. Umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro atangaza ko mu bantu barungiswe n'amareta yabo mu ntango zindwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe uwo mugambo gapfa harimwo Abanyamerika babiri. Nido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Sudani cyagenye ambasaderi wacu wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma y'imyaka itari mike atawugiserukira muri icyo gihugu gifise. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa mbere n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Sudani. Amerika na Sudani ryemeye gusubira kugirana imigenderanire myiza inyuma yo kumutegetsi yatwaza gahotoro Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi yaraheze umwaka. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Sudani bwagenye Nureddin Sati amenyeye amabanga y'ubu diplomate guserukira ico gihugu i Washington. Abategetsi ba Leta ya Amerika bemeye igenwa ryiwe. Yamara gushika ubu Amerika ntiragena ambasaderi wayo muri Sudani. Hari harangiye imyaka igera kuri 25 Sudani na Amerika atamu ambasaderi igihugu kimwe gifise mu kindi. Amerika yari yashize Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba mu mwaka w'1993 yagiriza icyo gihugu ko gishyigikiye imigwi y'intagondwa z'abayisilamu. Mu mwaka uheze umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika yari yatangaje ko Amerika ishobora kuzokura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Yamara inama nshingamateka na nkenguzamateka vya Amerika bitegerezwa kwemeza iyo ngingo. Abategetsi mu gihugu ca Kenya bariko bagira itohoza kuco bacatumye indege itwaye ibikoresho vyo kwa muganga ikoroka igahitana ubuzima bw'abantu batandatu. Oriane itanga ishaka aratubwira ibindi.
Abashijwe uruja n'uruza rw'indege muri Kenya batangaje isanganya riteye amakenga y'iyo ndege ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko iyo ndege yari igeze hafi y'akarere ka Bardale muri Somalia, aho umudereva wayo yatangaza ko ahuye n'ikibazo kikiriko kiratohozwa. Abategetsi muri Somalia bavuga ko iyo ndege yarashwe. Ahmed Isaac, umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia, yabwiye itororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka bw'ako karere. Ahmed Isaac, umutegetsi muri ako karere k'ubumanuka bushira uburengero bwa Somalia, yabwiye itororokanizo ry'amakuru AP yuko igikoho cya misile cyarashe iyo ndege cyari kivuye ku butaka muri ako karere, aho iyo ndege yariko ishaka kururuka ku kibanza cy'indege cya gisirikare imbere yo kubandanya urugendo rwayo. Icyo kibanza cy'indege gicungiriwe n'abasirikare ba Ethiopia bari mu gikorwa cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika cyo kurwanya umugwi w'abagwanyi ba Al-Shabab bakorana na Al-Qaeda. Abo bagwanyi nibo bakorera muri ako karere iyo ndege yakorokeyemo.
Urakoze Oriane. Umukuru w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro atangaza ko mu bantu barungitswe n'amareta yabo mu ntango zindwi mu bugizi bwa nabi mu gihugu ciwe umugambo gapfa harimo Abanyamerika babiri. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane itanga ishaka.
Ari kuri televiziyo y'igihugu kuri uno munsi wa kabiri, Perezida Maduro yatangaje ko ubwo bugizi bwa nabi bwari bugizwe n'igitero cyaburabujwe. Yerekanye udutabo tw'ingendo bita passeport tw'abagabo babiri bakekwa ko bari muri 13 bagize igitero ku munsi wa Mungu barafatwa bashigwa mu munyororo. Perezida Maduro yagiriza abo bagabo babiri ko bakorera uwitwa Jordan Gurdo umunyamerika w'umukukuruke mu gisirikare afise ishyirahamwe ryigenga rikora ibikorwa bijanye no gucungira umutekano. Iryo shyirahamwe rikorera muri leta ya Florida yitwa Silver Corps USA. Abategetsi mu gisirikare cya Venezuela bavuga ko aba bagabo bagerageje kugira igitero aho bariko bagerageza kwinjira mu gisagara cya La Guardia bavuye hakujya mu gihugu cya Colombia. Abantu munani baraguye muri ico gitero caburabujwe. Juan Guaido, umwe mu bayobozi b'imigambi itavuga rumwe na leta, arahakana ibyagirije bya leta ya Maduro bivuga ko ariwe yahaye umutahe ishyirahamwe Silver Corps kugira ico gitero. Leta ya Amerika nayo nyene irahakana ibyagirije by'uko yari ifise uruhara muri ico gitero.
Turagushimiye Oriane kuri iyo nkuru. Ayo rero yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ushobora no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyo ahere mu Burundi aho umunsi ugira 9 mu gikorwa cyo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kuba kandida. Uyu munsi twakurikiranye abakandida babiri, umukandida yigenga Dieudonné Nahimana na Gaston Sirimwo wa Iprona. Inkuru y'izwi na mugenzi wacu Désiré Hatumimana ari i Kigali mu Rwanda.
Ku kibuga cy'inkino ku Gasaka kiri hagati mu gisagara cya Ngozi niho Gaston Sirimwo ariko arahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu yiyamamarije kuri uno wa kabiri. Muri iyo ntara isanzwe iri mu zambere zimbura ikawa nyinshi mu gihugu cy'u Burundi, uwo mukandida wa Iprona yemereye abanyengozi ko igihe bumuhunda amajwi icyo gitegwa kizosubira guhabwa agaciro abakirima nabo bagatuburura.
Iyi ntara yanyu ya Ngozi niyo yari itunze igihugu mu kawa, mugabo uno munsi benshi ntibakirima kawa kuko karatitutse. Tugiye gusubiza iteka abarimyi bakawa mbere tukanabemerera yuko isize ni 2021 muramutse muhuza amavuga y'umugabo adasika na Iprona igiciro cy'ikawa kizoduzwa inshuro zibiri. Bamwe bari bamaze iminsi baheranira barimye ku mugambo adasiga na Iprona ntibizosubira kuko na kare murazi Iprona igitwara ku isizeni abantu bose bamerwa neza. Ikindi tubemereye intara yanyu ni intara iteye imbere, ni intara ishobora kuba ikigega cy'u Burundi. Twifuza rero yuko iyi ntara ya Ngozi itsimbataza izindi ntara ku buryo haba isoko ishobora gushorera izindi ntara kugira ngo zitere imbere atangorane.
Muri kino gihe ariko haratangwa amakarata y'itora, Gaston Sindimwo yagabishije umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora Seni amenyesha ko hari usuma bugaragara buriko barakorwa n'abajejwe intwaro. Asaba uwo mugwi kutagira aho wegamiye kugira uzotsindwa azoshiraho intaya ishize atakangonongono.
Turasubiye kugabisha Seni. Seni nifata ibintu mu buryo, Seni nitunganye ibyo twabasabye. Mu bazuye amabiri y'amatora nibashire abanyamigambwe bose ku buryo uzotsindwa amenye ko yitsindiwe atangora. Nimba bashaka gutegura amatora meza kubera iki basaba ati ngo nibashe umugambo umwe wonyine gusa ni kubera iki? Turasabye uyo mugwi Seni kandi uheruka gutora gutanga amakarata, mbega twomenya yuko amakarata amaze guhabwa abantu angana gute kuko ayo yatanzwe abantu nibo bazotora, ayo y'abandi batarayatora ari hehe, abiswe hehe? Ko turo twumva yuko abakuru b'imitumba bariko baja gutora amakarata bayaha abandi, tukumva mbere hano abandi bariko bakora za karangamuntu baziha abandi kugira ngo bazoje gutora. Ubwo ni ubusuma bwigaragara.
Nayo Dieudonné Nahimana mukandida yigenga yamamarije mu ntara ya Kayanza aho yagarutse cyane ku ndero y'urwaruka amenyesha ko igihe yotogwa indero mu mashuri ibonagurwa abana bahejeje bashobore kugira icyo bamariye igihugu cyabibarutse.
Uyu munsi urabona ko abana b'Abarundi n'Abarundi kazi benshi barashobora kuronka baja kwiga, ariko turakeneye kubona ishure ririmo akanovera mu bwenge aho umuntu agiye kwiga agira ubumenyi bukwiriye, aho ubumenyi bwiza butaza kuja mu mashure gusa y'abantu bikorera utwabo ariko n'amashure ya leta tukagira akanovera kugira ngo umunyeshuri aheze ishure, aheze ishure ashobora kwirondera akazi, ashobora no gushobora kuronka akazi igihe bikenewe. Turifuza yuko ya masitaje abantu bagira baheje amashure acatuma ubuhanga bwa burambe bumwe iyo abantu bagiye gusaba kazi basaba ngo mega mufite uburambe bw'imyaka ingahe ariko nibazo rinde gusaba imyaka itatu kuko yarako twa twashigikiye cyane ibijanye n'ingene ya massage bya bindi bakora bakiri kwishure bizaba bumenye bukwiye kugira ngo igihe bagiye gusaba kazi babone yuko bavyukuri bafise ubumenyi buhagije
umukandida wa CNDD-FDD kuruno wa kabiri yiyamamarije mu gihogazi mu ntara ya Karusi abandi basigaye bakaba bahisemo kuruhuka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi abanywanyi babiri b'umugambwe CNDD-FDD numwe w'umugambwe SNL nibo bamaze gupfa kuva hatanguye imyiyamamazo y'amatora y'uyu mwaka abandi 18 ba CNDD-FDD barakomereka cyo kimwe n'umunani ba SNL umenyesha makuru wacu eroje wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru
Intara zimaze kwibonekeza mu mishyamirano ni Kirundo na Ngozi hamwe na Kayanza mu buraruko ruyigi na Cankuzo mu buseruko mwaro na Muramvya hagati na hagati hamwe na Rumonge na Bujumbura mu burengero amakuru y'u Amerika ajyahawe n'abari mu duce twabayemo gutana mu mitwe yemeza ko hari uduce tumwe tumwe abanywanyi ba CNDD-FDD basotoye abasenere n'ahandi abasenere babasubirije mu nkoko muri komine ntega mu Kirundo ho mbere y'imigwi biri mu kugwana iruhande y'amahiri n'ibisu hamwe n'imipanga yakoresheje imiheto n'imyampi bikoreshwa mu ruhigi mu itangazo basomeye amenyesha makuru muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yagarutse ku burorero bubiri avuga ko bukabije muco yise ibyaha by'amaraso hari kuri uyu wa kabiri kumugwa mukuri gitega
cyambere ni iki cyabaye tariki zitatu z'ukwezi wa gatanu aho abanywanyi b'umugambwe SNL babeshe kugwenge barakorana bavuga ko bagiye kugira meeting ku musozi Mugendo ni muri commune ya Ntega mu bisanzwe bari bagiye kwitegura kugira ngo have badakugwana n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD rero bahavuye babikora bakaba barishe umunywanyi umwe wa CNDD-FDD kongera hakomereka abantu 9 harimwo batatu bo muri uwo mugambwe nyene SNL n'ubundi bubisha bugira kabiri ko bwabereye mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mubimbi tariki 3 z'ukwezi wa gatanu umusozi bita Gisagara abanywanyi b'uyu mugambwe SNL baravuye muri meeting bagenda baravugira muri vya vyuma biduza amajwi amajambo y'ubutukana bahavuye basha bafata abantu batatu b'umugwaruka gw'imbonera kure basha bajana ku mukuru w'umutumba n'imipanga n'inkoni n'ibibando n'ubuhiri bagerageza kuboha uyu mukuru w'umutumba ariko arabiyaka arahunga
naho yemeza ko abanywanyi ba CNDD-FDD batera ba SNL Nkurikiye yagarutse ku makosa y'abanyuma gusa arayashimangira
hawuzi ko ibyo bigwanisho nk'ayo macumu iyo myambi ko babagiye babijyanye mu kwiyamamaza mugabo agatangura kujya gutera uwo wese babona atari muri uwo mugambwe wabo kandi bibagize umutaga riva ni navyo bagize bacugurura bari kumwe n'ubarongo ingoro umenga n'abantu babanyoye ahubwo ibiyayura mutwe iyi ni ibara bamenyeshe yuko bariko bararendegera amategeko nta kigongo azobagirira nimba bahenda ngo tuzokwisinya bamenye neza ko byaha bazokora ari bazoza kubyemanga mu gasho n'imbere y'ubutungane wa munyapolitike ariko yironderera ubutegetsi bwiwe
uwo munyapolitike nata mutobora ni agatongo wasa ku munsi wa mbere w'indi guheza yugurura imyamamazo ni we yamanze ko abanywanyi biwe batazosubira kurera amaboko batewe
narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bagodotse babikura hehe umuma wese ni wamenye na panga akazi kiwe nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagomore moza mbonera kure zibatangire ngo nibyo nimuje mu myamamazo yanyu banyako wa mujeje umutekano ejo mukumva imbonera kore yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasemeye ndavyemanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasemeye babi
Nkurikiye yagarutse kuvuga igipolisi kimaze kumenya
muri inondwi rero ya mbere kwiyamamaza ibi byo gukubitana byatumye abanywanyi bashika kuri babiri bapfa 18 barakomereka bo mu mugambwe CNDD-FDD umwe muri yapfiriye mu Rumonge uwundi n'uyu yapfiriye mu Ntega muri Kirundo ku ruhande rwabo muri SNL nabo nyene hariho umunywanyi umwe wabo yanyorujwe muri Nyabihanga ntara ya Mwaro
uwo mu ntara ya Mwaro ni Rushaka Habyarimana yatwara umugambwe SNL ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga Amakuru ava mujyango wiwe yamenywe n'iruja America yemeza ko inyuma yo kuburwirengero kuva kwa Mungu heze yatowe ikiziga ku ruzi ruvyironza hagati ya mwaro na gitega kuri uyu wa kabiri. Mundu wiheze Louis Majors rukira Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yari yabwijwe ya America makenga afite kuri aya matora.
Au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni bihe bigoye aho hakunze kwibonekezwa indyane za politique ni ibintu Human Rights Watch twatoho je muri 2010 no 2015 eka mbere no matora ya kamara mpaka amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kwa mabi yimbonera kure zonge nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta. Icyifuzo cha Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora ora kugira ngo twirinde injyane za politiki
pour essayer d'éviter cette violence politique.
Naho kutihanganyana gukomeje kugahitana n'ubuzima bw'abantu, president Nkurunziza n'ubu abandanya kuremesha Abarundi n'amakungu kwa aya matora azo ameza kurusha yigeze kuba yose mu Burundi. Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda abarima imbuto mu kiyaya cha Bugarama n'amasekitori agikikije baridogera igihombo bategwa no kubura isoko. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutizima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Zizaguraga bitanu. Ubu ngubu baraziguraga. Utagira ngo dore ngaya.
200.
Ngaya. Ngaya yarebe.
Imbuto abo bahinzi bavuga ko batarimo kubonera abaguzi ziganjemo amacunga n'indimu. Izo zihingwa cyane mu kibaya cya Bugarama n'imirenge n'igikikije, ni ukuvuga Gitambi, Muganza na Gikunda mvura. Nubwo kumweru wazo zari zisanzwe ziboneka ku bwinshi. Aba bahinzi bavuga ko imipaka igifunguye n'ingendo z'icyoroshye gukorwa bataburaga abaguzi nk'ubu.
Urabona mbere twabonaga abakiriya ari abakongomani. Abakongomani bazaga bakadutabara. Byakumvikana ko n'izimeze gute zose bikarangira batuguriye. Yene tukaba tutakunguka ibya kiranga ariko nibo tukabonye rase abana bashobora kurarira. None aho bigeze abakongomani ntanzira. Nibura twatabarwaga n'abajya kugisenye. Abajya kugisenye nabo bari kuza umwumwe akaza yifitiye irye be yumva ashaka agatikamiza abacuruzi bikarangira twese duhagaze nkuko tutabishaka.
Muri ibi bihinzira zitakiri nyabagendwa nka mbere kubera COVID-19 mu isoko rya Bugarama risanzwe rishorwamo izi mbuto, umubare w'abacuruzi urarutakuru w'abakabaye babagurira. Ibi byatumye n'igiciro cy'izo mbuto kigwa hasi ku buryo abakora ubwo buhinzi n'abacuruza umusaruro bisanze mu gihombo gikabije.
Urareba indi mutwabuza abakirano kuri kwimana.
None nkibase mbere yaguraga gutubira gura gute?
Yaguraga 5,600. None ubiri kugura 5,000. Ni igihumbi. Kwahombye kwabahinzi banitahi.
Mbere nibura ibase yahagariraga mu 607. None bari kuza baduha 5,000. Kose ko kuko ni ubucuruzi turiho. Ubu turahagaze gutya twabuze umuntu utugurira.
Umuvuko nyamuvuko mwiza ni 2,200. Wa kirojana. Ubu mukarasi wazanye akagatiba namuhaye 2,200. Nongeye igihumbi kwe nari kuza ubu ntayanga dore imifuko iyi ni imifuko ibiri bampaye amafaranga 3,500.
Icyo gihombo abahinzi n'abacuruzi b'imbuto bataka baravuga ko gikomeje kugira ingaruka ku buzima bwabo mu miryango ku buryo batabona icyo bacyura mu ngo nk'ihaho, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona isoko.
Abakongomani tukicomoka twajyaga tugurisha none turi kugura tukirirwa twicaye mu isoko abana bari kurara inzara ntituri kurya mwadukoreye ubuvugizi abakongomani naho mukabaho udupfukamunwa bakaza bakadutabara hano muri iri soko n'ukuri turahuye
twebwe turagowe nibatubabarire badufungurire imipaka basi n'abakongomani bajya babaha udupfukamunwa nibura natwe turebe ko abana babaho twebwe turagowe inzara iratwishe pe
icyifuzo cy'aba baturage cyo kuba harebwa uburyo abakiriya baturutse muri Kongo bakwemererwa kuza ku isoko kiragoranye kuba cyakirwa mu bikorwa mu gihe urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka rutemewe gusa inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zirabizeza ko zirimo gukorana n'urugaga rw'abikorera PSF mu gushakisha amasoko imbere mu gihugu Bwana Kayumba Ephrem ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi
turimo turakorana na n'urwego cyangwa se ubuyobozi bw'abikorera PSF kugira ngo dufatanye noneho uyu musaruro uba wagezwe i Kigali kuko duhamye dushidikanya ku Kigali hari soko rinini by'amahire noneho ubu ngubu noneho abantu bemereye kuva mu rugo bakajya mu masoko guhaha tukaba twizera neza ko nitubasha kugeza i Kigali uzabona abakiriya kandi tukaba twizera neza rero ko muri ubwo bufatage twizera kuzabonamo igisubizo
yaba batuye mu kibaya cya Bugarama ndetse no mu mirenge ihegereye igaragaramo ubuhinzi bwagutse bw'izo mbuto bavuga ko badahwema gusaba ko iki gice cyashyirwa mu ruganda rwongerera agaciro umusaruro wabo ariko ibyo bikaba bitarakorwa icyakora inzego z'ubutegetsi zo zivuga ko zikiri mu biganiro bigamije gushyiraho urwo ruganda kugeza ubu hakaba hataraboneka umushoramari waruhashyira Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
turagushimiye Temistocre Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yongereje indwi zibiri kiringo c'itegeko riziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yatangaje ko urugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona rutararangira yamara abanyagihugu bane baguye iyo ngingo nibyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari muri Uganda
mu bitekerezo by'abanyagihugu bakomeje kunyuza ku mbuga zitandukanye nko ku maradiyo ameteleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uko abantu batanejejwe n'iby'umukuru w'igihugu yari yavuze ubwo yari ategerejwe gutangaza ko abantu bemererwa gusubira mu buzima busanzwe dore ko igihe cyo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda corona arimo guma mu rugo cyari cyarangiye ati ntabwo ukwanga kuryama kubera ko utinya kurota nabi no kubera iyo mpamvu dushingiye ku myiteguro myiza twatangira gufungura akazi buhoro buhoro twigengesera kugira ngo tutonona ibyiza tumaze kugeraho nko kuba twarashoboye kugabanya umubare w'abanduye iyo ndwara akaba dufite umubare mukeya cyane w'abanyagihugu n'abanyamahanga banduye muri iki gihe cyose 55 akaba barakize kandi akaba ari nta n'umwe wari wahitanwa n'iki cyorezo mu bikorwa by'akazi byemerewe kongera gutangira harimo amaduka manini acuruza ibintu by'ibanze mu buzima amaduka y'ibikoresho by'ubwubatsi inganda zose ibigo by'ubwishingizi hamwe n'ababuranira abandi mu by'amategeko kubera ko izo serivisi zikenewe muri iyo mirimo ibi byongere ku bikorwa bitigeze bihagarara birimo akazi ka leta kamashami amwe namwe inzego zishinzwe umutekano ubuhinzi n'ubworozi hamwe n'ibikorwa by'ubutabazi ariko imipaka yose yabiyo ku mazi no ku butaka hamwe n'ibibuga by'indege byo biracyafunze nyamara ariko abanyagihugu babona ko ibi bidahagije kuko mu byemere gusubukurwa hariho ibitakora ibindi bigifunze nk'abafundi b'imodoka bemerewe gusubira ku kazi ariko amaduka acuruza ibyuma bishasha by'imodoka akaba atemerewe gufungura. Ikindi kitanejeje abantu ni ukutabemera ko imodoka z'abantu bwabo zasubira ku muhanda hamwe n'izitwara abagenzi. Rero akaba bibaza ukuntu abemerewe gusubira ku kazi bazakageraho imodoka zitwara abagenzi batazemerewe gukora. Nyamara ariko nubwo ibihari abo bibabaje, hari n'abandi bababajwe n'icyo kurya cyonyine ibindi akaba atari ngombwa kuri ubu. Nubwo leta yatangije gahunda yo guha ibyo kurya abantu barenga kuri miliyoni ebyiri babarirwa mu batishoboye na cyane cyane mu mujyi wa Kampala, abenshi ntibirabageraho. Bamwe muri aba bababaye cyane ni impunzi zimwe zitaranamenya neza niba zizabona kuri ibyo byo kurya leta irimo gutanga.
Ku byerekeye ifungurwa, nukuri impunzi zimerewe nabi. Nibyo leta ya Uganda yaratanguye gutanga ivyo kurya, ubwo hasigaye kumenya yuko twebwe nk'impunzi natwe turimo. Ibi ndabivuze kubera hariho aho batanguriye uko tumaze kuronka abidoga bavuga yo atashoye kuronka ivyo kurya kubera gusara impunzi. Ugasanga no ku bimenye mu binyamakuru bavuga yuko ivyo kurya ari ivyo abanyagihugu gusa, yuko impunzi zitegerezwa kuja mu nkambi ariho ziteza kurongera ubufasha bwabyo. Ariko kuri iki nasanze ababivuga bose bategeza kuba nimba batabigira nkangana kuyobagiza amateka y'igihugu canka amateka araba impunzi ngaha muri Uganda. Nasanze batazi yuko impunzi za Kampala zigengwa n'amategeko, itegeko ryo mu 2006 yerekeye impunzi, mugabo ntashira hamwe na rimwe yaba OPM yaba UNCR irigera ikura n'ijambo mu kanwa kugira ngo inahumurize impunzi, babereke ingene bashobora kwibeshaho, bashobora kwifata mu ntuze muri iyi minsi ikomeye.
Hagati aho umubare w'abanduye COVID-19 warayi wiyongeyeho abandi bantu 8 basanzwemo iyo ndwara. Kuri abo 6 akaba ari abashoferi b'imodoka zambukiranye imipaka, 2 nabo akaba ari abanyagihugu. Ubu umubare w'abanduye corona mu gihugu akaba uhagaraye kuri 97. Kandi muri rusange abantu 55 akaba barakize iyo ndwara bakanasezererwa mu mavuriro. Abantu basaga gato 39,000 nibo bamaze gupimwa mu gihugu cyose kuva icyo cyorezo cyagiriye mu Uganda mu kwezi kwa gatatu. Mu karere ka Masindi ho ikigo cya polisi kirimo abapolisi basaga 100 hamwe n'imiryango yabo bose bashizwe mu kato nyuma yaho umwe mu bapolisi bo muri icyo kigo yasanganywe ubwo burwayi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nchuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi vyaratanguye. Imisi yose kuwa mbere no kuwa kane Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bariko bahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika birateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyipfuzo mwa mwipfuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Uwo bihagarariye ni Etienne Karekezi, na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro ari kumwe na Fideni Yongabo. Turabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.